Mutaza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza se muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika ni mu isange ku rubuga rwa internet wazitatu radio ya tv.com naho ku maradio ni mudukurikire kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru rero, Abarundi bari mu nkambi y'impunzi ya Mtenderi muri Tanzania bararega polisi y'iki gihugu ko yaba ibahohotera.
Abantu benshi tubona baza badufata mu ijoro badutwara mu gipolisi badufunga tutamenya ibitwagira.
Uyu ni umwe mu mpunzi za Mtenderi uvira kandi sosiyete sivile yakoresheje imyigaragambyo ku kibazo cy'umutekano. Izi nkuru zirakurikirwa n'ikiganiro kira turasoreza ku nama nyunguranabitekerezo ya Sever mu Burundi. Nkuko rero narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, uyu munsi ishyirahamwe rya Societe Civile muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo yakoresheje imyigaragambyo yo gukangurira Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikibazo cy'umutekano muke uri muri iyi territoire. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Societe Civile muri territoire ya Uvira yakoresheje imyigaragambyo yo gusaba abaturage kutagira umurimo bakora mu rwego rwo kwereka ubuyobozi bwa leta umutekano muke ndetse n'ihohoterwa ry'ikiremwa muntu biri muri iyi teritwari ya Uvira. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, abaturage baturiye mu mujyi wa Uvira bakurikije ubutumwa bwa Societe Civile kuko nta murimo wakozwe, amaduka yarafunze, nta shuri ryize, amabanki nayo yarafunze, ndetse nta binyabiziga byari mu ibarabara, haba ibiva Uvira bijya Bukavu cyangwa biva Uvira bijya Bujumbura.
Oya ngaha ku mupaka hari isura nziza kubera nta kavuyo kariho, abantu bose bari kubatambuka n'amaguru, kiretse gusa nta sirikulasiyo y'amamoto n'amamodoka hari. Mugabo kubatambuka n'amaguru ho ko baragenda, nta kavuyo kariho kabisa.
Andrea Diaduniya ni umuvugizi wa Societe Civile muri territoire ya Uvira yavuze yuko bakoze imyigaragambyo nyuma y'umutekano mu kutegwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho yaba iy'abakongomani n'iy'abanyamahanga iri muri iyi teritwari gushimuta abantu ndetse n'impfu z'abantu bicwa barashwe muri Uvira. Andrea Byaduniya yagize ati:
"Tuko tunafanya ville morte leo, lakini jana walichinja mtu kubisi kunivo ya Rutemba juste ku entree ya ville ya Uvira. Mtu tunadecree tunasema magrupu armee ziko zinatoka kunivo
kwa kuzimyigaragambyo. None ejo hari umuntu baciye umutwe muri Rutemba ugiye kwinjira muri Uvira, imitwe yitwaje intwaro izivi Burundi kaza kugwanira. Leta ya Kongo ikwiriye kutubwira ibyo ari byo. Abantu baraza bakica basoda, hari umushefu bafashe agiye gutanga ubuhamya kuri birode basanga umurambo wiwe uri mu buruhukiro by'ibitaro bya Uvira.
Tulilomba tujue serikali tucungie usalama iambie watu kwamba ye ndio gara wa sekuriti.
Umuyobozi wa teritwari ya Uvira bwana Alexis Rashid Kasangara yavuze yuko byamutunguye kubona Societe Civile ikoresha imyigaragambyo itamumenyesheje, ariko yemeza yuko hashize imyaka hagati ya 15 na 20 muri teritwari hari umutekano muke utegwa n'ikwirakwira ry'imbunda mu baturage. Ariko uyu muyobozi avuga yuko bagiye guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke uri muri aka karere. Abereye uyu muyobozi Alexis Rashid Kasangara yagize ati: "Nta mutekano ijana ku ijana ku isi, ntiturambura abaturage imbunda. Ariko urebye 2018 twakoresheje imbaraga kugira ngo umwaka urangire neza ugereranyije n'intangiriro za 2018, ndetse n'amatora yagenze neza nta sasu ryabaye. Uyu mwaka 2019 biratangiye, tuzakoresha imbaraga mu gukora akazi kacu ahantu dukeka ko umutekano ari mukeya." Abatwara ibinyabiziga bavuga yuko kubera ibibazo by'umutekano muke biri muri iyi teritwari ya Uvira, usanga hari abagenzi b'abakongomani bahitamo kunyura mu gihugu cy'u Burundi bagiye Bukavu kubera gutinya kunyagwa ndetse no kwikirwa mu kibaya cya Rusizi bikorwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ndetse n'abarundi. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo urakoze, noneho tujye mu Burundi dusabe Fidele d'Antoine Sabimana kutubwira iki kibazo cy'abarundi bo mu nkambi y'impunzi ya Mtenderi ni muri district ya Gakonko ni mu ntara ya Kigoma muri Tanzania. Bavuga ko polisi y'iki gihugu yaba ibahohotera, ibi byaba ari nyuma y'ikibazo cy'imyambaro ya gisirikare polisi ya Tanzania ivuga ko yatahuye muri iyi nkambi ya Mtenderi. Fidele d'Antoine Sabimana.
Izo munze barundi bahungiye mu nkambi ya Mutenderi district ya Gakonara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania bavuga ko bafatwa mu masaha y'ijoro bagatwagwa ahantu batazwi aho bagirirwa nabi aba ni bamwe muri izo munzi biganuka ibintu bimeze
ni kuri umutekano w'ikambi cyabone neza ko udakwiye kandi ndashishye ushaka kubivuga ko asasa umutekano nk'abo ucungeye asasa bubaye nk'abapolisi nyine ba Tanzania ariko barafite abatware ariko twita abarongozi babo kweri barabangamiye kandi kuko haranagera gihe mbere abantu kenshi kiri ku muntu w'umubyigero utazi bamutwaye kenshi mbere abantu bajyama nk'abatajyamye kubera basa ubwoba kweri kandi turabona ko dufite n'impungenge nyinshi bivanye n'iri tangazo twaheruka kumva ryigeze kuba rivuga ko impunzi za Mutenderi na Nduta ngo bavuga ngo bazihaye impunzi za gisirikare kumva babitiriwe akora abagwanyi
tukibona mu ijoro umuntu akaza agatogwa uwakabaragiye kandi nkagaruka ariko ejo abamama bamwe bamwe bariko baraba bapfakaje mu bintu tutazi ngo bimeze gute
nibyo bigwanishe bavuga cyangwa iyo myambaro ntirigere iboneka mugabo batisanga nka kamanda w'igipolisi ubwo tusanga reka tutora abantu ijoro atora abantu ijoro atora abantu ijoro ntitumenye iyo batwara bagira ngo ugiye kubaza ngo nibiki ntibishyurwa n'abarongozi basanzwe bagiye gutwara iyo kandi ibintu by'abantu batwarwa mu ijoro kweri baza aho batora ijoro ko ntibatanga amakuru bamenyesha igitumye babatwara ubuze bumva bukeye ubyibutse ngo nakabaraye bamutwaye ijoro bagira barakurikirana ntimenye n'irengero ryiwe
uretse gufata bagafungwa
abantu benshi tubona baza badufata mu ijoro badutwara mu gipolisi badufunga tutamenya ibitwagira twebwe badutwara mu modoka z'igipolisi tukagenda tujyamye ku mashoka twibaza bagiye kutwica bakadufunga bamwe ntibadufungira hamwe bamwe babatwara mu ishyamba kubakubikira mu ishyamba ahantu bitwa icarago tukabaza ibintu twagira ngo duforoma ngo dusirikare ngaha mu nkambi natwe turi abakimbizi ukaraba inge n'umuntu ameze nawe ugasanga ni n'umuhimbiri n'ibyo bintu by'igisirikare ntabyashoboye sinzi ibyo baba bashaka sinzi uko baba bariko bararondera amahera ngo abandi nabo ngo batwara ngo abantu ngo mu bihugu byo hanze abandi nabo ngo bibisha ingoho mu nkambi ari akadenderezo gusa
izo mpunzi bavuga ko kubona bariko barafatwa ho bari impunzi bagenzi babo bafisemo uruhare
je nibaza yuko hari nk'intuzenya uko je uko nibaza ari nk'intuzenya nk'ababanyi bamwe badodoberezanya hari abantu ngaha tubana badodoberezanya baza baragiriza abantu ibintu by'intuzenya ngo yuko ngaha mu nkambi ngo hari abantu bafite ingoho ariko haibaza muri rusange abantu bagize umutekano ngaha mu nkambi bakubwira yuko inkambi ya Mutenderi imeze neza mugabo ukabona baza gutora abantu mu ijoro babatwara babegamitse ku mashoka sinzi icyo baba bashaka
abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania barafite icyo basaba abajeje umutekano n'ishyira mu gita ku mpunzi hasera
twe twasaba nk'amakungu sweri agezwe agateka k'impunzi tworaba ingene twaduhamisha kuko ngaha tubaye turi ku mupaka mbega ni kuki izi kambi zibiri ariko ziguma zibonerwa zonyine kandi byongeye tukaba twitwa ko turi abagwanyi ni kubera turi impande y'umupaka w'igihugu cy'icyo cy'u Burundi twasaba UNHCR ni uko yodufasha ikaduha urundi rwegeranyo kuduha ahandi hantu bashobora kutwimurira tofauti n'aha mu gihugu cy'aba bantu nta mutekano namukeyi dufite kuki gihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Tanzania.
Je icyo nosaba hanini nosaba umutekano mu nkambi turonka amahoro twe twagomba kwera umutekano nimba ari ikintu baba bagiriza nk'uwo mushinga ntahe bakamutora izuba riva.
Icyo twosaba UN n'abajeje umutekano ko basaba yuko abo bantu baje baratwara ubukesikesi ku ntuzenya ku gipolisi kire bishikire k'uwo muntu bahashike barabe ingo amatatu bafitaniye n'abo bantu ngo baje baratwara amakesi afite nabi ku ntuzenya ku gipolisi yo kwicana
umwe mu bategetsi b'igipolisi muri district ya Gakonko yatubwiye ko bafatwa haba ari ku mvo z'amatohoza ugasanga hari aho biba ngombwa ko basambishirizwa kure y'ikambi babamo i Gakonko mu ntara ya Kibondo mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania Fidel Antoine Nsabimana Ijwi rya Amerika
Kira
Sida ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika. Umu
mugwi nawe nuze dushigikirane numwe mu migwi y'amashiramu yo kuziganya no kugurana na mukibano ahurikiye mwa bazi ko bagendana umugera wa sida n'abatagendana uwo mugera abari muri uwo mugwi urengeje umwaka ukora mu gisagara cya Ruyigi baratubwira inkomoko zawo
bahamagaye abantu basanzwe bagendana umugera wa sida n'abatawufise batwigisha ukuntu two kwindi mugera wa sida batwigisha n'ubumaze kuwandura ko atakumukumira ari kuba hamwe n'umuntu nk'abandi aragwaye ntitwoja tumunena ngo tumunebagure
baradutumye ko kwikomine duca turitaba turagenda gaca baratwandika baraduha n'inyigisho ukuntu turitangura twaciye tugitaba turatangura gukoteza udufaranga tukedu
baranavuga icatumye biyandikisha baratanguza ibikorwa by'uwo mugwe wo kuzikanya no kugurana na mukibano
cyimviro cyo mushirahamwe nuko umuntu akenye utugenda bakakugurana kwivuza canke ukakoresha utundi tuntu
caratujemwe kuko tubona iyo giye mwishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana nta bukenugira uyugira ukene uja kwikora kuri rya shirahamwe ugasaba ingurane ukacurangura umugambi washaka wose
urongo bimuguye iryo shirahamwe aratubwira intumbero yaryo n'abagize uwo mugwi
intumbero yaryo ishimikiye kwiterambere ry'umukenyezi hanyuma ariko nituri twenyene turese kumwe abakenyezi 25 n'abagabo batanu tubatagena n'umugera wa sida ni 12 intumbero y'iryo shirahamwe rero kwabaye kugira ngo tuje hamwe dushigikirane turaziganya tukagurana na mutahu tabun 55 ku ndwi n'ijana ry'intega bizoza
nubwo uburyo bw'amafaranga butaboneka co kimwe kuri bose ntawe bibuza kubandanya ari umunywanyi w'ishirahamwe kuko uwo bishitse akabura amafaranga batanga buri yinga bamwihanganira akazu yatanga igihe ayaronkeye
hariho uyabura mbwa ntibibuza yuko aja mu ishirahamwe uyafise uraza utayafise uritaba kavuga uti nayabuze ukitaba igisibo hamuyaro sekandi na mahoro gahezo kazana baragerageza mbere hari naho basunze n'abakomeye batagwaye uno musa yabuze no kuvuga kuwundi wa gatandatu arayazana kandi akazana y'imisi ibiri umva rero dukora cyo kimwe
uwo mukenyezi nyene aremeza ko bamwe mu agendana umugera wa sida batanga intererano kugihe kurusha batawugendana
baragerageza mbere hari naho basunze n'abakomeye batagwaye uno musa yabuze no kuvuga kuwundi wa gatandatu arayazana kandi akazana y'imisi ibiri umva rero dukora cyo kimwe
umunywanyi abikeneye arasaba muri uwo mugwingurane y'amafaranga akaja gukora umugambi yifuza akazoyasubiza mu nyuma
ayo mahera tugenda tuziganya nk'abashaka kwiyungunganya ngo nje kudandaza nk'utuntu mu isoko ndonka kunyindo nk'agasabune barashobora kungurana bivanye nayo numva nkeneye canke bivanye nayo ngomba gukoresha ndasaba kubasaba nk'ibihumbi nka 10 cyangwa nka 20 cyangwa nka 30 bakayampa hama bigashya bimera neza nkadandaza nkaranka gasabune hama nkabasubiza nkabahana n'inyungu
muri uwo mugwi barashima ko ingurane zitangwa zishugwa neza bigatuma bagabura atangorane nk'uko vyemezwa n'uyu mukenyezi
abatwara ingurane bose barayiduha bakaza baratwishura neza mutahe baba baratwaye n'inyungu bakayitanga neza mu nyuma rero turagabura mu kwa 12 tugabura neza umwe wese atwara ayo yaba yaraziganije n'inyungu turayitwara neza
kuba mu ishyirahamwe bituma abanywanyi baziganya bukebuka amafaranga maze bagabuye bikabaha ubushobozi bwo kugura ibyahora bibananira kubwo bukene bw'amafaranga akwiye nubwo bafite amikoro adashemeye abanywanyi b'uwo mugwi w'ishyirahamwe barifuza kongereza muri kazoza intererano batanga kugira ngo bibafashe kurangura imigambi yisununuye
nimba twaratuziganya n'igihumbi ubu haragera ariko turahava tuziganya n'ibihumbi bibiri tukazobana nyine ko dufise umutaho ukomeye niho kazoza tubona ko tuzosa hageze ko tugabura kazosanga dutwaye amahera menshi cyo twikoze cyo dushaka
mu ntara ya Ruyigi amashirahamwe mato mato yo kuziganya no kugurana na mukibano yarahurumbiwe cyane kuva atangujwe harashize imyaka yababa 10 n'amashirahamwe yigenga yakorera mu ntara abatanguje amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na bafata ko umukenyezi ariwe nkingi y'iterambere mu rugo baca bitaho guhimiriza cyane cyane abakenyezi birimizi baba mu makomini atandukanye n'abakora ubuzi buto buto mu gisagara mu nyuma bamwe mu bakozi ba leta cyo kimwe n'abadandaza bato bato bahavuye nabo batanguza imigwi ya bene ayo mashirahamwe kuko babona ko byabafasha kurangura imigambi imwe imwe atangurane barinze gusaba muri banki gutyo bakaba bagabanije amafaranga umugambi wotwaye kuko inyungu ya banki bivuyemwo Jean Claude Nshimirimana mu Ruyigi Ijwi rya Amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
inshuti bakunzi bacu. Turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu. Ijwi rya Amerika kandi ku mirongo migufi ubu ngubu muradukurikira kuri metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro. Umurwi ujeje kumenya ukuri n'ukurekuranira mu Burundi, Severe mu magambo ahenye y'Igifaransa, wakoresheje inama nyunguranabitekerezo i Bujumbura mu cyumweru gishize. Mugenzi wacu Fideli Niyongabo yatumiye umukuru wa Severe Pierre Claver Ndayicariye mu kiganiro muri Sanga, bavugana kuri iyi nama.
Izari nama zibiri zabaye mu ndwi iheze. Inama ya mbere yerekeye Abarundi, ni ukuvuga abaserukira inama nshingamateka na ngingo z'amateka, abanyamigambwe, abanyamadini, abamenyeshamakuru n'abandi batandukanye, cyane cyane sitagiye babura matari abarongoye intara z'igihugu. Haba inama ya kabiri yabaye ku wa gatatu, iyo yerekeye abanyamahanga baserukira ibihugu byabo hano mu Burundi, n'amashyirahamwe mpuzamakungu usanga akurikirana ibyo bibazo byerekeye kumenya ukuri no kunwanisha Abarundi. Twarondera iki ubwa mbere? Twarondera kubwira abo bose ubutumwa nyamukuru, ibikorwa nyamukuru, ibwirizwa rishyiraho Severe yadushinze kurangurira Burundi. Hanyuma tubasaba iki? Tubasaba ubwa mbere kumenya icyo dushinzwe, bazodushyigikire bazi ubutumwa twashinzwe n'inzego z'igihugu.
Mwabuze ko bari bitavye izo nama, harimwo abantu bava mu bisata bitandukanye z'igihugu, mwo tubwira ibyo bisata bavamwe benshi.
Abarundi cyane cyane twahereye ku baserukira inama nshingamateka na nkingo z'amateka, kubera iki? Nabatowe n'abenegihugu kandi bama bakorana n'abenegihugu. Twaratumiye abarongoye intara kuko umurimo dushinzwe tuzokorera mu gihugu hagati, mu ntara, mu makomine, mu mitumba, abo nabo nibo barongoye abo bose tuzokorana. Twaratumiye abanyamigambwe kugira bumve ubutumwa dushinzwe, abamenyesha makuru, amashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politiki n'amadini n'amashengero. Twabarondera ko ikintu kimwe gihambaye: kuduherekeza, kudushyigikira bumva ubutumwa dushinzwe, kuduherekeza, kudushyigikira bumva icyo dushinzwe gihambaye. N'abanyamahanga bwari ubwo butumwa baradushyigikira mu buryo bw'amafaranga cyangwa mu buryo bwa politiki, twifuzaga ko bumva icyo dushinzwe n'ubutumwa guhambaye bw'igihugu dukorera Abarundi. Turondera ukuri, turondera ukuri, turondera ko Abarundi banwana kugira ntibabe bari mu nduru. Induru kenshi na kenshi zihagaze ku ngorane z'ukumva ko kubana muvuka igihugu kimwe ari ngombwa, hanyuma ugwaruka ntiruzire ubusa, ntiruzira amakosa y'abakuze.
Mwitegeko rishasha rigenga uwo mugwi muyoboye rishimikira ku bwicanyi n'ivyabaye kuva mu mwaka w'1985 gushika mu mwaka w'2008. Kubera iki imbere yaho hari kuva mu mwaka w'1962 gushika mu mwaka w'2008? Kubera iki ubu ico gikorwa canyu kizohera ku vyabaye kuva mu mwaka w'1985?
Twaraye dusubiriye Severe n'umugwi wakoze kuva mu 2014 ushika mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze. Barashikirije icegeranyo mu nama nshingamateka na ngingo z'amateka, baragica hirya no hino, bararaba ibyashikirijwe n'ibyakozwe n'uwo mugwi, baribaza ibibazo bya politiki, baca basanga ko ibintu byashikiye Burundi kuva Burundi bwikukiye hoba hari isano n'ingene Burundi bwatwawe imbere y'uko bwikukira cyane cyane muri bya bihe Afrika yamanyagurwa ko ibimanyu byinshi aba nyaburaya bakaja gutwara hariya ababirigi bakaza gutwara abongereza bakaja handi hanyuma bati ni muronde risano ryo bariri hagati y'indyane twaciye mu Burundi ni kibanza canke uruhara abo banyamahanga baba baragize mu byerekeye indyane zashikiye Burundi amakuba yashikiye Burundi ivyo no vuga ko ari ngingo yafashwe n'abanye politike abaserukira igihugu abarongoye igihugu kuko nta taba mu gihugu na kamwe kadafite ico gafana ni byo abanyamahanga bo barakoze canke n'ibyo babagikora uno munsi muri Afrika canke mu Burundi ijo rero n'ibyo badutumye gusesangura turavye byanditswe dusomye byanditswe ico nico gikorwa gishasha hanyuma ibyo tuzotora tuzobishikiriza mu cegeranyo kandi ntankeka ko tuzobishobora kuko ibyabaye byaranditswe mu bitabo ibindi biruma reresi ama sinema ibindi harababizi kubera barongoye Afrika cyangwa bakagira amabanga ku ntwaro y'icami imbere y'uko Burundi bwikukira n'imbere yaho Burundi bwaramaze kuronka intwaro yo kwikukira.
Murakoze tuza ku mirongo ya telefone. Nestor ari ku murongo wa telefone watwumva? Irindi zina huri? Yego mufise ikibazo cyangwa icyumvire muterera? Murakoze mu mwishure
ikibazo cyo umuntu wo mu cyitoke kiratomoye ubwa mbere ndamuha inyisho uvuga nti uyu mugwi seve uko tohoza ukuri n'ukumvisha barundi sumugwi uzokora nk'urwego rw'ubutungane ubutungane buriho bufise mategeko n'amabwirizwa abugenga buguma gukora icyo ni cya mbere cya kabiri ibyo tuzotohoza byose ari byerekeye abarundi ari byerekeye abanyamahanga tubishyira mu cegeranyo hanyuma abadushinze uyu murimo ubu butumwa ibi bikorwa tugaca tubashyikiriza icyo cegeranyo nibo bazogikorera ko kugira bamenye intumbero baha ibyo twashitse ko ivyegeranyo twashitse ko ariko cyane cyane wumvise ko barondera ukuri hanyuma uko kuri kukaza gushimikira gushinga inkingi zo kunwanisha barundi kuko cyane cyane umutima ukuru n'amahoro n'umutekano uko kuri nako kuza kuba nk'umuti umuti utuma barundi batama mu mwijima kubera bamenye ibyabaye n'ababikoze abakoze ibyiza n'abakoze ibibi bamwe bagasaba ikigongwe abandi bakakironka mucamake inyishu y'uwo muntu wo mu cibitoke nukumva ko igihambaye ku Burundi no ku Barundi nitwame hahandi hanyuma abana bavuka uyu munsi n'ejo ntibame bazira ibyo batakoze hanyuma kubaka inkingi z'ukunwanisha Barundi tuzi ibyabaye n'icabitumye n'ingene byagenze.
Murakoze Nduwimana nawe nyene ari ku murongo wa telefone. Nduwimana irindi zina?
Azukara.
Uhamagaye urihe?
Mbujumbura.
Yego, ufite ikibazo cyangwa intererano?
Ni ikibazo jewe.
Yego.
Je nashaka kubaza warongoye mu gihe bazabaheze gutohoza ibyabaye mu Burundi. Ko bizoshe kazo ubutungane buhana cyangwa kuba cyashimye gusaba ikigongo.
Murakoze, mwishure, mushinge na ndayicari.
Nawe nyene ndamu neza cyane kuko abaje ikibazo gitomoye avuga ati ubutazoba yashoboye gusaba ikigongo bizogenda gute ubwa mbere mungingo ya gatanda tu ibwirizwa litunganya ingene severi giye gukora ingene zokora nibahagarare gusa ku bakoze ibibi ngira ndabidonda kuri majambo makuru makuru byumvire bikuru ikuru kugira abantu umuco ukwiye kuko abarundi benshi birukira kumenya abakoze ibibi ese twogerageza tukumva ko dukeneye n'abakoze ibyiza kuko hari abakingiye abandi mu gwimo gwa myeruba mu Burundi hari n'abamaze gusaba ikigongwe hari n'abazosaba ikigongwe kubera bemanze ibyo bakoze canye abababonye bavuga bati nawe uhakana twarakubonye umuntu w'umushinga nawe w'umugabo akavuga ati yego byarashikiye ndasabye ikigongwe hari n'abanyamahanga bashoboye gukingira abarundi abo barakeneye kumenyekana hariho rero n'ibinogo bya benshi usanga harahambwemo abarundi batandukanye mbere n'abanyamahanga hari abagwa mu gwimo gwa mu Burundi ibyo nibyo iryo bwirizwa mu ngingo yayo ya gatandatu itusaba gukora no gutohoza hanyuma abo bantu bose ndondaguye mu bice bitandukanye nibyabyegeranyo nakubwira nti tuzoshikiriza inzego z'igihugu zadushinze ubu butumwa hanyuma mu nzira yo kurondera kunwanisha abarundi babyicarire cyangwa babihagurukire bavuge bati twabonye ukuri twabonye abakoze ibyiza n'abakoze ibibi twabonye naho abantu bahambwe hanyuma n'imyaka byabereyemwo kuko abantu bapfuye mu bihe bitandukanye bace bafata intumbero ya politike iyo ntumbero twebwe turabahinga nitwomenya iyo nizo bimeze mugabo cyane cyane mufate ko sever ari umugwi w'abahinga batowe kugira barondere ukuri ukuri kuza gushigikira ndabisubiyemwo inkingi zo kunwanisha abarundi ayo majambo abiri ukuri no kunwanisha abarundi bagume cyane cyane babishira imbere kuko birahambaye kumenya iyo uvuye ibyagushikiye hanyuma ukarondera ko azoza keza uzi ibyabaye urondera ukuri urondera kunwanisha abarundi
Ijwi rya Amerika Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
nakaryo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara rero ni kuri radio yanyu ijwi rya Amerika radio mushobora gukurikira buri gihe kuri internet www.radioyacu.com Hanyuma rero twashoreje ku kiganiro ku gice kimwe cy'ikiganiro muri isanga mushobora gusanga buri gihe kuri ruriya rubuga mbabwiye Ijwi rya Amerika rero turabashimiye cyane rwose byimazeyo mukomeze mu ryo herwe n'ibiganiro byacu mwari kumwe na Thomas Kamirindi umugoroba mwiza murakarama